mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakoze muri kumwe natwe miganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Mu Rwanda, inyigisho zose guhera mu mwaka wa mbere mu mashuri y'intango zigiye kuza ziratangwa mu Cyongereza.
Kuvuga ngo umwana umusize mu Cyongereza ujeje mu Kinyarwanda, ntari bumenye icyo Cyongereza, ntari bumenye n'icyo Kinyarwanda. Ubwo ni ukuburabuza abana, ni ukubabuza gahunda y'imyigire. Kumuvana mu rurimi runaka ntarumenye, ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi, ni ukumuburabuza muri make nta kintu na kimwe amenye.
Uyu ni umwe mu bavyeyi basanga iyo ngingo ya Leta ije kuburabuza abana. Leta irabivuga kwiki? Abigisha nabo nyishu ni muri kino kiganiro mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na Jo Diana Ninahazu. Imbere yo kwinjira mu kiganiro wanyu mu ntara nyezina, mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza tubwire amakuru agezeho hirya nino ku isi.
Mwamutse Diane, tuyahere muyavugwa muri Afrika. Leta ya Gambia yavuze ko abashikiranganji bayo batatu bapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Ibiro vya prezida byavuze ku munsi w'Imana ko abo bashikiranganji ari ukigega ca leta w'ibitoro n'amasoko ntanganguvu hamwe n'uburimyi. Prezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje mu ndwi iheze ko ategekanya kwikumira mu kibanza ca wenyene inyuma y'aho icegera ciwe Asatru Turai basanze nawe yaranduye COVID-19. Imbibe za Gambia zo mu kirere n'izo ku butaka zarugawe kuva mu kwezi kwa gatatu. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika ishikiriza ko Gambia, igihugu gifise abantu hafi imiliyoni zibiri, kimaze kuronka abantu barenga 490 banduye uwo mugera, barimwo 9 wahitanye. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kuri wa mbere ryaratunganije ibiganiro byahuje abashikiranganji ba Misiri, Ethiopia na Sudani ku matati ivyo bihugu bifitaniye ku rugomero ku ruzi Nile. Umushikiranganji wa Misiri yavuze ko ikindi gice cy'ibiganiro kizoba ku munsi wa kane inyuma y'iminsi ibiri baganira ku bibazo by'ubuhinga n'ibijyanye n'ubutungane. Leta z'umwe za Amerika, umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'ibanki nkuru y'isi babyitavye nk'indorerezi. Umushikiranganji wa Sudan ajejwe iby'amazi Yasser Abed yavuze ko ibyashikirijwe n'umuryango umwe bwa Afrika bishobora kuzofatirwa ko bikemezwa nk'amasezerano mu ndwi zibiri ziri imbere, ariko ntiyatomoye ibyo ari byo. Igisirikare cya Israeli cyavuze ko indege zacu z'intambara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zateye ibirindiro by'igisirikare cya Siriya mu bumanuko bwa Siriya. Byabaye inyuma y'umunsi umwe Israeli ivuze ko yishe abagabo bane bariko baratega ibisasu biturika hafi y'imisozi ya Golan. Israeli ivuga ko ahatewe ari ibirindiro bya Siriya bijejwe gucungera aho umwansi aturuka, ahakoranirizwa amabanga y'iperereza hamwe n'ikirindiro kigenzura indege z'umwansi. Mu kwezi guheze, kajugujugu za Israeli zarateye ubumanuko bwa Siriya mu kwihora amasasu yarashwe ava muri Siriya. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya California imaze iminsi 5 itongorwa n'imiriro yo muci cyane cyane mu buseruko bw'igisagara cya Los Angeles, aho ibihumbi by'abanyagihugu bahisemwo guta ingo zabo. Gushika kuri wa mbere, umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge John Medina yavuze ko uwo muriro umaze kurwanywa gushika ku bice 5% gusa. Avuga kandi ko ubwoba bwo kwanduzanya umugera wa corona bwabaye intambamyi yo gukoraniriza hamwe abariko barahunga iyo miriro. Ntawura hasiga ubuzima, kandi cyateye uwo muriro gushika ubu ntikiramenyekana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri wa mbere yarateye umukono ku itegeko risaba ibigo byegukira Leta ya Amerika kwerekana ko bitariko biraha ubuzi abanyamahanga, aho kubuha Abanyamerika bafise ubumenyi bukwiye. Perezidansi ya Amerika yavuze ko iryo tegeko rizofasha kubuza ibigo byegukira Leta kutima kazi Abanyamerika, aho kugaha Abanyamahanga bahembwa amafaranga make. Iryo tegeko rije mu gihe hari abamenyeshamakuru b'abanyamahanga bakorera ijwi rya Amerika yegukira leta ya Amerika bakirindiye nimba visa zabo zo gukorera muri Amerika zongerwa ikindi kiringo canke ntizongerwe. Trump yaragabishije kandi guhagarika mu kazi abategetsi ba leta bizogaragara ko baha ubuzi bwa leta abanyamahanga benshi kuruta abanyamerika. Ijwi rya Amerika ikoresha abanyamahanga 76 bari muri Amerika kuri visa G1 ihabwa abanyamahanga baza gukora muri Amerika kubera ubumenyi baba bafise. Abinjira muri Amerika n'ubwo bwoko bwa visa G1 bari mu murwi wabo leta ya Trump yabaye irahagarika kwinjira mu gihugu kubera ikiza cy'umugera wa corona.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru ijwi rya Amerika mukomeje kumva. Ndebutse kwisamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca kuri metero 19.22. Turi kandi no ku rubuga rwa interinete kuri www.radio.vewa.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Kuri uno wa kabiri inama nkenguzamateka iheruka gutorwa mu Burundi irakorera mu Ngata yari hari kuva mu 2015. Zimwe mu nteguro z'amategeko 12 arindiriye abakenguzamateka bashasha harimo integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yo gushinga igisirikare c'integabizoza c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'integuro y'ibwirizwa rishasha rijanye n'itunganywa rishasha ry'amashure ya kaminuza. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye rifatikanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ariko yugurura ibikorwa bisanzwe bya nyuma by'inama nkenguzamateka yahora umukuru wayo Reverien Dikuriyo yashimiye bagenzi biwe basangira urugendo kuva mu mwaka wa 2015.
Kuri twebwe twatowe mu mwaka wa 2015 iri n'iryo sasa ryacu rya nyuma. Iri sasa rizosozegwa n'abagiye kudukorera mu Ngata batowe ku kigero cya 20 mu kakaro uno mwaka. Hazigaye iminsi mike rero ngo ikiringo twatorewe mu mwaka wa 2015 kirangire. Mu bihe nk'ibi ni umwanya mwiza wo gushikiriza ingene twaranguye imirimo twatorewe.
Muri urwo rugendo umukuru w'inama nkenguzamateka izakorerwa mu Ngata kuri uyu wa kabiri n'inama nkenguzamateka nshasha yagarutse kandi ku biringo bidasanzwe igihugu cyaciyemo kuva mu mwaka wa 2015. Ndikuriyo agaruka ku ngendo urwego yahora arongoye rwakoze mu makomine yose y'igihugu mu ntumbero yo kugarukana ituze.
Murabyibuka mwese twatowe igihugu kiri mu ruhagarara rwaturutse kubateye imigumuko mu mwaka wa 2015. Iyo migumuko yagize ingaruka mbi mu gihugu cyacu. Kubera igihugu cyari mu bihe bitoroshe by'imigumuko tukeza gutoka twaciye turinganiza inama mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi eka mbere turashika mu makomine hamwe hamwe turashika no ku mitumba. Ingendo twagize hirya no hino mu ntara no makomine kwari ukugira tukangurire abatowe kugira ngo bahagararire amahoro n'umutekano kuko karahara mu ruganda ntibacura. Icivugo nyamukuru yari uruhara rw'abatowe ku mitumba no makomine mu gukomeza amahoro n'umutekano. Izo nama rero twaraziringanije hirya no hino mu ntara tukaba twagize ingendo zishyika ku 137 mu ntara kwa 18 n'amakomine 119 agize igihugu cyacu.
Uwo yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka iri kwirarangiza ikiringo cyayo atangaza ko igihugu gitekanye muri kino gihe. Ndikuriyo avuga ko ivyo babikesha abarundi batahuye ubutumwa bw'amahoro bahawe.
Cyaragaragaye yuko abene gihugu tumaze kuvugana bahavuye babona ko igihugu ari rwabo kandi ko bateza kugihagararira kagaragarira ijyo no hino makomini twagendeye na cyane cyane hari migumuko ko hacyatekana reka n'ubu igihugu tukaba tugisize gitekanye. Ingendo za kabiri zari zijanye no guhimiza bene gihugu guhinduka guhindurwa babayeho kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Aha rero twashimikiye ku bisata byose by'ubuzima bw'igihugu tukaba dushima rero ibyagiye birarangura.
Muri iryo sasa rya nyuma inama ntengu z'amateka igiye kurangiza ikiringo yasigiye integuro z'amategeko 12 izo isubirira nk'uko zashikirijwe na Reverend Ndikuriyo. Hari nk'ijanye no guhindura imbibe zigabura komine Mugwi y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi ni komine Shasha ya Buhayira iri mu burengero bushira ubumanuko bw'iyo ntara nyene. Hari kandi intego ribwirizwa rijanye n'itegeko rigenga akazi mu Burundi, integuro y'ibwirizwa rigenga urudandazwa rw'igitoro mu Burundi, integuro y'ibwirizwa iraba ibyo kwinjira ku Burundi mu masezerano y'umwaka wa 1954 araba ibyo batagira ubwenegihugu. Ni kandi n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'uko leta y'u Burundi itera igikumu ku masezerano yo gushinga igisirikare c'intega bizoza c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe n'integuro y'ibwirizwa rishasha rijanye n'itunganywa rishasha ry'amashuri ya kaminuza. Reverend Ndikuriyo yararongoye inama nkengu z'amateka ari muwongerewe amahigwe yo kuguma muri urwo rwego ari muri babiri batowe mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi, uruzi Nyabagere ruri mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rurageramiwe n'abantu barucukuramo amabuye n'imicanga, hakiyongera ko abarufi aturira iruhande amatafari. Hari hamwe hamwe inkombe zimaze kugera ku metero 20 z'uburebure zigana ahubatse amazu. Abahaba babisiguriye mugenzi wacu Elo Jurika neza.
Cyobwo bandabufise kuko ninzu ndayifitiye ngaho nyene impande iyo manga nta metero zinga zishika itanshikire nibaduserukira kugira batutabari zaho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe.
Unisifa Jongera umukenyezi yaba hafi y'uzi Nyabagere muri zone Gihosha komine Ntangwa mu buraruko bwa Bujumbura avuga ko inzu yiboneza abagenzi be zigaramiwe n'urwo ruzi. Imvo nyamukuru n'icyukurwa ry'amabuye n'umucanga muri urwo ruzi atamateka kurikijwe hamwe no kwafyaturira amatafari atategeko na rimwe ryubahiriza ibidukikije gitondewe.
Cyobwo bandabufise kuko ninzu ndayifitiye ngaho nyene impande iyo manga nta metero zinga zishika itanshikire urumva turafise nubwo bakimvura yotasura toca tushikirwa ivihuta hubwo twe dusaba abatukuriye abari hejuru zacu kugira baduserukire badutabarize iki kibazo cyo ngaha nibabanze bahagarika abantu baropora amabuye n'imisenyi n'amagrave. Ikigira kabiri dusaba nibahagarika abantu bafyatura. Ikigira gatatu naho nibaduserukire kugira batutabarize aho hantu hakogwe vuba bwanko kuko turagowe turatwawe nta dufise tujya n'imiryango.
Hamwe hamwe ku nkengera za Nyabagere hari manga ipima imetero 20 z'uburebure nk'uko amasanama vyerekana. Yahike Mani yakiza munyagihugu wabiruhande manga nubwo asa n'ubutahura bazimba kugira ngo barondere ico rikesha asaba bategetsi guhagurukira ico kibazo
cyanzwe bakurayo rasiyo umugabo cyuko turavyihweza amaparasere y'abantu bareko barayakwegera n'imihana yigirenga mu Nyabagere mu bisandure rikwemura bikintu umuntu ufashe mukadushikira imbere muke tukitura ubutungane bukatwumviritse ingaruka mbi zihari nuko waguma kwegera amatongo y'abantu bagakwegera n'amaparasere y'abantu n'inzo z'abantu nyine zikaguma zitwako nkaho hifunga aho inzu z'abantu zegereye Nyabagere ngaha kuvuga yuko ziguma zisidagurika. Dusaba abashikiranganje ko botugarukira kukurutse kugereye ngaha Nyabagere bakaraba icyo budufasha nimba bogubakisha nimba bogira gute bo nyine burabishikira badufashe.
Mu kigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBPE bavuga ko uburyo buke ico kigo gifise ari imvo nyamukuru ituma wacukura mu gice bitandukanye batabonwa hakiri kare. Pamphile Ndaboroheye yagiserukira ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yarewe kuraba uko ibintu byifashe kuri urwo ruzi.
Twabonye yuko hariho amafisiri migaga ari migaga deja yerekana yuko hajya hijya hose mwumva uritasuye bijya byose bizosubira bivomoke
ibintu byarinze bigera ngaho hariho abatekezwa kudufasha dufise n'abatwara
makomine ugana bene barabo bacyamo kubera twebwe nkabi wacu abatwara makomine nta na moto bafise ari umuntu umwe twara komine kugira azunguruke komine yose ariko arakoga amakosa bira mugura ko agenda namaguru agishitse nkamaje kwitanganyika asanga ari amakosa menshi kubera tafise ingene aza kusilvia kuva kwitanganyika gushika hari ya kumisoza yo meri igarukira je nibaza ko hari ingorane y'uburyo kudakwiye bw'abakozi biwacu ba OVP
iki kibazo cyo buryo buke mu kwezi kwa mbere uyu mwaka na lengi yome bunyoni umushikanganje wa mbere ico gihe yarajejwe umushikanganje bw'umutekano yahigarutse ko avuga ko kiri mu bisonge ya risibe
ariho ibihaze bibiri kandi leta iri kirakorerako kimwe n'urya muserege wo mucara ubwirizwa kubandanya hakaba ikinogo kinini ya kitwa bassin de traitement amazi abwirizwa gushikiramo amaze gushikiramo akabanza kagabanya umurindi hanyuma agacajabugwa akatwarwa mu itanganyika aho hantu icyo kibanza kibwirizwa kuba abantu bahubaka ijyo uno munsi hari kibazo cyukukuraho barya abantu kandi mu bantu ba mbere bazobaza ibibazo by'ingenzi abantu bavaho harya ni bwa journaliste muzovamo ngo none mugire mu bashire hehe mu mbega ko abantu mubabomoreye kandi ibyo bibazo bazobibatuma ndazi muzobibazo icyo ni kibazo chatumye mu mwanya wa mbere ibikorwa bimwe bihagarara bica binajyanirana nuko uburyo bwo kwandanya ibyo mufurege aho bwari bugeze bwaciye buhera bisaba yukurira ababijejwe barondera ubundi buryo kandi buri ko burarondegwa kugira ngo babandanye nico kimwe no kwamenaja izinzuzi n'iyi myonga ukuntu biza birahushinzira ibintu bifata uburyo bwinshi kubwirizwa kurondegwa biri no muri za nteguro twashikiriza abadufasha kugira ngo dushobore kuronga uburyo ibisata bibijejwe biheze bikore
Bwana ndaborohe nabasanga n'ubwinshi bw'ibisata bitanga impusha butoroheza umugambi wo gukingira ibidukikije
ari impapuro batizwa gusaba inzo mapuro ziri ubwoko bwinshi mugi wacu mu bidukikije tutanga rumwe tubanje kuza kuraba aho hantu ko hameze hariyo n'izindi mapuro turadusanga zatanzwe na meri izindi tugasanga zatanzwe na mustanteri urumva impapuro zacya ziba nyinshi katwegwe turaba ibidukikije byacya bitugora kubuza abantu bamwe bamwe
ibitigiri bitangwa n'igisatakije rwo gutabarana mu bushikiranganje bw'umutekano gutabarana n'ukinga mu bihe by'isibe byerekana ko imiryango irenga 220 mu mwaka uheze hamwe no mu ntango z'uyu mwaka yateshejwe izayo mu buraruko bwa Bujumbura n'imyuzura yunyuwe n'inzuzi zarenze inkombe zibomora amazu abantu barenga 15 nabo bahasize ubuzima Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
Tutizijwe rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara cino munsi Leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abarundi bifuza gutahuka bavuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda Ni nyuma y'urwandiko rwanditswe n'impunzi zirenga 300 zo muri Okambi zisaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwafasha gutahuka. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwagiye habona no rwanditswe itariki 27 z'ukwezi kw'indwi guheze ruriko impunzi zirenga 300 n'imyidondoro yazo. Zivuga ko zifuza gutahuka zigasaba umukuru w'igihugu w'u Burundi kubafasha Emmanuel Bizimana numwe muri batanu barongoye uwo mugwi w'abashaka gutaha
urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko abandi barundi bose yego turi mice myinshi kuko hariho abavuga ati ntaragira abandi n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko cye twahunze manda ya gatatu cyane ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu nimwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhora n'ibibazo bitandukanye kuko turi mice myinshi abusa nk'abahunze bicanke biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu nibaza yuko kubera yuko gukorekita amadoneri ariko 330 numwe hariho n'abandi baguma bazana amadoneri bifuza yuko bashikiriza yuko bifuza gutaha yavugana na leta y'u Rwanda hashize abantu twifuza gutaha tugataha uburenganzira bwacu.
Uwo musore akiri muto yari yakiriwe nk'impunzi mu Rwanda itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2015. Avuga ko abari kuri urwo rwandiko ico bahunze caheze
ni muri iyo ntumbero twabuze dutireho kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyapolitike bamwe bamwe usanga bavugira Abarundi kubera inyungu zabo tabagira haragetse ko natwe tuvazi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo uburyo umutekano uba mu mutima kandi arabaze yaturutse habwo ati ibintu byifashe gute n'ubutegetsi buriho ubu burimwo burashinga disipline mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe
Ishirahamwe mpuzamakungu HCR igisata co mu Rwanda ryemereye Ijwi ry'Amerika kubwo rwandiko barubonye. Elise Vireshalan ajeje kumenyesha amakuru muri HCR igisata co mu Rwanda yemeje ko ico kibazo kiriko kirigirwa Bujumbura hagati ya HCR na leta y'u Burundi. Gusa HCR yemeza ko yiteguriye gutahukana uwo vyisabiye.
So we have been informed because this letter was not sent to UNHCR, it was sent to the Burundian authorities.
Ati twabimenyesheje naho ngo rwandiko rutarungikiwe twebwe bagenzanje mu Burundi bari mu nama hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cyase kugira ngo barabe igikurikira turaraba ko hari igikenewe cyo kubafasha nimba bifuza gutahuka ku bushake bwabo ibyo nibisanzwe nta kibazo twebwe nico tubereyeho turabafata mu mugongo twarabivuze no kuva ku mwaka uheze ku bushaka gutahuka ahawikaze gusa hati hatamwo ikiza cy'umugera wa corona n'amatora mu Burundi rero ivyavuyemo navyo birazwi ubona ko bimuhumuriza akifuza kwitahira nta kibazo arabitumenyesha natwe tukarabico tumufasha kibereye gusa twebwe mu Rwanda turindira ibiva muri yo nama iriko irabera Bujumbura turazi ko bamaze imyaka irenga 5 bari mu buhungiro bashobora kuba bafise ubukene bakeneye imodokari canke ikindi ico bafasha gushika mu gihugu canke negwa twebwe rero niba bidusaba kugushaka kwabo turabafata mu mugongo
for assistance for example for their transport because they have been refugees for 5 years.
Nubwo biruko ubutwara impunzi mikambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse yamenyesheje ko akirimo amahinyo kuko arabisanze kuri urwo rutonde kandi bategeze babisaba ko butahukanwa.
Ubwizo mfite abantu benshi nabonye ku marite ko koraza kurekira no byagenze byagenze abantu bashaka kutwandika amazina ugasanga bamwe banditse famiye yose umugore w'umwana gucyo bakagenda uko rero ibintu urumva biri mu nzego zo hejuru akaturinde turabere kubirajya.
Aho niho ishyirahamwe CBDH Vicar riharanira agateka k'impunzi rifitiye amakenga kuko abo bamenyesheje ko bifuza gutahuka hari abo bagiriza ko bari barabafatiye amaboko mugongo. Leopold Sharangabo ni cegera cy'utwara iryo shyirahamwe rivugira impunzi.
Icyo tunegura nuko muri urwo rwandiko rwabo basa nk'abifatira mu gahanga amashyirahamwe yigenga abanyapolitike bo muri opozisiyo mbere hamwe n'amaradiyo basa nk'aberekana ko mengo bagenda bababuza guhunguka kuko yaba ayo maradiyo yaba sosiyete sivile n'abantu bagiye barafasha cyane mu impunzi haba mu gushyira habona ingorane baba bafise gutyo ingorane rimwe na rimwe zigakemuka. Ikibazo ni kugira urwitwazo ku bandi
kubibaza ko abo bifuza gutahuka batari barahunze koko ahubwo ko boba bari batumwe na leta y'u Burundi abo barahafitiye inyishu.
Nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko arabazokritika yuko arabadede babinyegeje ariko nibaza ko nabadede nabo nyene n'abarundi nibaza ko atamuntu n'umwe mu bari ngaha yova ko azotahari uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka abasende FDD n'abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na vice yatowe mu Burundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumva nko ashaka gutaha no burenganzira bwe kuba umudede cyangwa utabundi ikiriteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose.
Ubushikiranganje bujeje impunzi mu Rwanda minema ntacyo burashima kubishikiriza ko gusa bwemeza ko impunzi yose yifuza gutaha atawuyibuza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugume mu Rwanda aho leta y'ico gihugu yategetse ko guhera mu mwaka w'amashuri uza abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri y'intango bagiye kuzabariga mu rurimi rw'icongereza. bamwe mu bigisha bavuga ko batiteguye gutanga inyigisho mu rurimi badatahura neza. Amakenga ni yose kandi ku ruhande rw'ababyeyi basigura yuko abana basa nka bariko baraburabuzwa. Asumta Kabuyi atubwire ku muriri w'ino nkuru.
Leta yari yahinduye iyo ngambo umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye. Ibyo kandi bishimangirwa na UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco. UNESCO igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize, ubu byamaze guhinduka. Abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura ibyo aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajya atera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda. Bwana Irene Ndayambaje uyobora REB.
Hari ibintu bikomeye byashingiweho kuba mu by'ukuri nk'ubushakashatsi bugenda busohoka cyane cyane uganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga, burimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga. Ugasanga rero mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse uryari buryo wiga ikintu, noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza.
Ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi. Ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zihuzagurika.
Ye rero ko mbyumva cyangwa se ko mbibona ni ukubuza abana gahunda y'imyigire. Kuvuga ngo umwana umusize mu cyongereza ejeje mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahagarara hagati. Ubwo ni ukubura buza abana, ni ukubabuza gahunda y'imyigire. Njyewe ndamufite atangiye mu wa mbere primaire. Ni ukuvuga ngo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha ikinyarwanda yenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya, none akubwira ngo mwakangaka ngo nakangana kakangaka, mu by'ukuri ntari bumenye majuscule na minuscule. Bivuga ngo umwana kumuvana mu rurimi runaka ntarumenye, ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi. Ni ukuvuga ngo ni ukumuburabuza muri make, nta kintu na kimwe amenye.
Na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza.
Leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya, ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa. Bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuga n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu cyongereza, cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi.
Ni uko yabateye gutangira amahugurwa bundi bushyashya. Wa mwanya bari gufata bita kuri abo bana bagiye guhura n'ikibazo cy'ururimi, nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu cyongereza. None kandi tugira n'impungenge icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo. Umuntu wari umaze mu kwera 2016 yigisha mu kinyarwanda, ku guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi, nyine uzasanga umwana atazi icyo cyongereza n'icyo kinyarwanda atakizi.
Uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri. Leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa.
Ntabwo twavuga ko ibitabo bigiye kuba imfabusa, cyane ko buriya ibitabo bibitse ubumenyi. None se ubungubu nk'umukristo yari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana akarisoma mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza cyangwa ikiba kiri ingenzi cyane ni rya jambo, ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga rya jambo ry'Imana rigiye kunyuramo.
Abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu, minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 15 kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri. Akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho, indimi zigishwamo, imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye, kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka 9 na 12 mu mashuri. Muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'Abanyarwanda. Ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu cyongereza igiyeho izamara mbere y'uko yongera guhindurwa.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. akaba inunga haduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cuti wakunze mari kumwe natwe tubakengurukire kwa mwaduteza abiri kuri micro mari kumwe na Jodiane Ninahazo Magbili ya Bero niwe yegeranije amaju yacu twatororokanije turi mu mihana yacu mu ntumbero yo gukomeza kwirindikiza cha virusi ya corona ku izina rya bagenzi banje rero ndabikibanuye ndabifuriza kuranirwa mu byo mwimwe byose mugira umunsi mwiza.